Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na 22 mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze kura ya makuru, engineer Justin arakubuhanga bw'ibyuma, Nadia Tahari ku bugenzuzi bwa program, naho kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi: imirwano hagati y'ingabo za Kongo n'umutwe wa Nyatura yahitanye abantu 10 muri teritwari ya Masisi.
Inyamaboko ibintu bimeze nabi. Uwitwa Major Kongolo uyoboye FRDC Kazinga ejo yaje azana n'abashumba bitwaje ibigwanisho baba ahitwa Ukore.
Irafasha Matayo kuriye ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta ho Imasisi. Hagati aho ngaho turacyakomeza kubagezaho aya makuru. Abandi bantu 13 bashimuswe n'abantu bitwaje intwaro muri iminsi hafi y'umujyi wa Butembo naho mu ntara ya Kivu ya ruguru. Indege y'intambara iza rashe mu ntara ya Gaza na Palestina ni nyuma y'ukwe umutwe wa Kiislamu yabanye Palestina Jihad mu ntara ya Gaza wigambye ko warashibi sasu bya roketi kuri Israel mu ijoro ryakeye. Naho muri Ukraine uyu munsi ingabo z'igihugu n'iz'Uburusiya barwaniye cyane mu burasirazuba bw'igihugu. Amakuru arambuye ni mu kanya gato, mugume hafi. Amakuru tuhere kuyo hirya no hino ku isi. Abana 13 barashimuswe muri iminsi mu ntara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Thomas Kamilindi yadutegura inkuru.
Mu itangazo yashyize ahagaragara UNICEF, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bibazo by'abana, ivuga ko ari abahungu b'ingimbi 11 n'abakobwa b'abangavu 2 bari hagati y'imyaka y'amavuko 12 na 14. Bashimuswe mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere ushize mu gitero cy'abantu bitwaje intwaro mu mudugudu wa Makungwe, ni nko muri kilometero 26 uvuye mu mujyi wa Butembo muri Kivu ya ruguru. Umutwe wa leta ya Kiislamu uhagarariwe n'inyeshyamba za ADF mu burasirazuba bwa Kongo watangaje ko ari wo wakoze icyo gitero. UNICEF iracyamaganira kure cyane, irasaba ko aba bana barekurwa bidatinze kandi nta mananiza. Iributsa nanone ko abana batagomba gukoreshwa no kuba ibitambo mu bihe by'intambara, kandi ko ubirenzeho wese aba ahonyoye amategeko mpuzamahanga abarengera. Usibye aba bana 13 bashimuswe, abandi 7 bari hagati y'imyaka 9 na 12 y'amavuko batatanye n'ababyeyi babo. UNICEF n'abafatanyabikorwa bayo barabatoye, barimo barabitaho ariko banashakisha babo. Igitero cya Makungwe cyahitanye nanone abantu 24 barimo umwana w'umukobwa w'imyaka 13.
Abafatanyabikorwa na Afrika mu iterambere bemeye gutanga amadolari miliyari 30 yo kuyifasha gutubura umusaruro w'ibiribwa. Fidele Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Umukuru w'ibanki ijejwe iterambere muri Afrika, Bad Akimuni Adesina, yatangaje ko ayo mafaranga azofasha kongereza umwimbu w'ibifungurwa ku mugabane wa Afrika mu kiringo cy'imyaka 5 yimirije. Yabitangaje mu gihe cyo kurangiza inama y'iminsi 3 ku byerekeye ibifungurwa yabereye ku mugwa mukuru wa Senegal, Dakar. Iyo nama yari yahuje abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika, amabanki ajejwe iterambere n'abakorana na Afrika bo mu mahanga bari mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango w'umwe bw'Uburaya n'Ubwongereza, mu ntumbero y'ugutororokanya amafaranga hamwe no kwerekana gushaka kwa politiki. Icyashimikiweho cyane muri iyo nama kwari uko ibihugu byo muri Afrika bikeneye gushyiraho uburyo bugenewe kongereza umwimbu w'ibi bifungurwa, aho kuzera cyane ku bifungurwa biguriwe mu mahanga byatumye ibyo bihugu bigeramirwa n'ibiciro biri hejuru hamwe no kubura ku bifungurwa. Umugabane wa Afrika uhanganye n'ikibazo gikomeye cyane cy'ibifungurwa kitari bwibonekeze imbere yaho. Abarenga umwe ku banyafrika 5, ni ukuvuga 2,278,000 barageramiwe n'inzara, hisunzwe ibiharuro bishyikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Amadeni y'umurengera yatewe n'ikiza cya COVID-19 cyenda n'ingwano muri Ukraine byatumye ibiciro by'ibitoro, indete n'amavuta yo guteka byiyongera. Ibyo byiyongeye kwihindagurika ry'ibihe n'intambara.
indege z'intambara za Israel zarashe mu ntara ya Gaza muri Palestina. Eugene Mukankusi arakomeza.
Indege z'intambara zibasiye Gaza kuri wa gatanu mu rwego rwo kwihimura kuri za rokete hafi y'umupaka ahari bariyeri buza kwinjira mu gice cyo ku nkombe mu majyepfo hagenzurwa n'umutwe wa Kiisilamu Hamas. Nta makuru y'abahitanywe n'ibitero yatangajwe ku ruhande urwo rwo rwose, kandi nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko ubushyamirane bwafashe intera ugereranije n'ubwagiye buboneka muri iyi myaka ya vuba. Ibisasu byumvikanye mu ijoro ryose byaje bikurikira umukwabo wa Isirayeli mu nkambi y'impunzi mu ntara ya Sejordania wejo kwa kane, kandi hishwe abanyepalestina byibura 9. Ibyo byatumye umubare w'abanyepalestina bamaze gupfa muri uyu mwaka wa 2023 ugera ku bantu byibura 30. Abapfuye barimo abarwanyi bari bafite imbunda kimwe n'abasivili byibura 2. Niwo mubare munini mu munsi umwe wabaguye mu ntara ya Sejordania mu myaka myinshi. Hari n'umugabo wiciwe mu gitero gitandukanye E.R. Ram hanze ya Yerusalemu. Umukwabu heruka mu bushyamirane bwabaye hafi buri munsi mu ntara ya Sejordania ku mwaka wose ushize ubaye hasigaye iminsi mike ngo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken agendeje Isirayeli na Sejordania. Amerika yasabye ko umutuzo wagaruka ku mpande zombi.
Uyu munsi abasirikare ba Ukraine barwanye cyane n'abo Burusiya mu burasirazuba bw'amajyaruguru, nanone Fidel Niyongabo.
Abategetsi ba Ukraine bavuga ko ubwo gutana mu mitwe kwerekana ko bakeneye ibindi bigwanisho kugira batuze ababateye. Bamenyesheje ko ingwano ikomeye iri kiraba umunsi umwe inyuma y'uko abantu 11 bishwe n'ibitero bya misile n'inzege zitagira abadereva bita drone. Ukraine ivuga ko ivyo bitero byabaye inyishu ku ngingo y'ibihugu bicuditse n'icyo gihugu yo kukirungikira ibimodoka bikomeye vya gisirikare vyo mu bwoko bwa Blend. Inyuma y'iminsi itari mike y'ukugonanwa, Ubudagi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi ndwi vyatangaje ko bizorungikira Ukraine ibimodoka vya gisirikare bikomeye bigezwe ko kugira bifashe ico gihugu gutuza inteko z'Uburusiya, bizotuma ibindi bihugu bibigenza nk'uko. Impande zombi mu ngwano zitezwe ko zizotangura ibitero bikomeye mu gihe cy'inyuma y'ubukanye. Naho abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahanuye Ukraine kutabikora gushika ibigwanisho ico gihugu giherutse kwemeregwa bimaze gushika, hamwe n'abazobikoresha bamaze kumenyerezwa. Ibintu abahinga babona ko bishobora gufata amezi ari hagati ya 6-8.
Minisitiri w'imari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Janet Yellen aracyari muri Afurika y'Epfo kugeza ejo. Yahageze avuye muri Senegal na Zambia. Yatangaje ko yaganiriye ku bihano ku gihugu cy'Uburusiya muri buri gihugu yasuye. Eugene Mukankusi.
Janet Yellen yavuze ko yaganiriye ku bihano mu rwego rw'ubukungu ku bijyanye n'uko Uburusiya bwavogereye Ukraine, kandi ko yari afite icyizere ko amasezerano ataha ku bijyanye n'igiciro ntarengwa cya lisansi kizaba cyumvikanyweho mu bihe bya vuba. Yavuze ko ibihano biri ku Burusiya babifata batajenjetse, kandi ko habaye kubirengaho haba ku ruhande rw'abanyemari cyangwa urwa guverinoma, Amerika yasubiza vuba na bwangu kandi ihanukiriye. Uwo muyobozi yapfunditse uruzinduko yagiriraga mu bihugu bitatu ku mugabane wa Afurika rwari rugamije gushimangira umubano wa Amerika n'uyu mugabane mu by'ubukungu no guhindura uburyo Ubushinwa bumaze igihe kirekire bugaragara cyane mu buhahirane no mu bijyanye n'inguzanyo mu bihugu byinshi bya Afurika. Minisitiri Yellen yaniboneye bimwe mu bibazo abanyafurika y'Epfo bahura nabyo buri munsi kubera ikatwa ry'umuriro rimaze imyaka irenga 10 riba mu gihugu. Intumwa yarayoboye ziboneye ko umuriro ukatwa mu hoteli bari bacumbitsemo i Pretoria, kandi bamaze igihe kitari gito baganira n'abayobozi ba Afurika y'Epfo n'abo mu rwego rw'imari ibibazo bijyanye n'ingufu. Nubwo ariko hari ibibazo bijyana nabyo, Minisitiri Yellen avuga ko yanabonye icyizere nyacyo, ubushake ndetse n'amahirwe amasosiyete ya Amerika yabonye muri Afurika y'Epfo.
Nanone kuri Afurika y'Epfo, umuyobozi mukuru w'urwego rw'ububanyi n'amahanga w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Joseph Borrell arayisaba gukoresha umubano ufitanye n'Uburusiya kugira ngo ibwumvishe guhagarika intambara muri Ukraine. Fidel Niyongabo.
Joseph Borrell yatangaje kuba atariko basaba Afurika y'Epfo guhitamwo uruhande uru canke urundi. Yamarasaba ibihugu vyo kw'isi kubahiriza amategeko agenga ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Yabitangaje ari kumwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Afurika y'Epfo na Lady Pandor ku mugwa mukuru wa Politique Pretoria mu rugendo arimwo muri ico gihugu. Umuryango w'umwe bw'Uburaya ubona ko Afurika y'Epfo ari igihugu gikorana n'Uburaya cyane hisunzwe amategeko mpuzamakungu. Na Lady Pandor yatangaje ko atari Afurika y'Epfo yonyine canke ibindi bihugu byo muri Afurika bitegerezwa kugira uruhara ku vyerekeye kurondera amahoro. Borel ari mu rugendo muri Afrika y'Epfo kuva ejo kwa kane avuye muri Afrika y'Epfo azoja mu gihugu cha Botswana ejo ku munsi wa gatandatu aho azogirana inama n'abategetsi batari bake b'icyo gihugu harimo umushikiranganje ajejwe imigenderanire Lemogang Kwape n'umunyamabanga nshingwa bikogwa w'ishira hamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afrika yo mu bumanuko SADC Elias Magosi
Abanya Nigeria bahungiye iterabwoba rya Boko Haram mu majyaruguru ya Cameroon batangiye gusubira iwabo muri iki cyumweru kuwa mbere abagera ku 2000 bazaba batahutse Eugene Mukankosi
Nubwo abo batashye ariko izindi mpunzi 2076 baracyagononwa gusubira muri Nigeria Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Cameroon avuga ko amakamyo atwaye impunzi z'abanya Nigeria biganjemo abana n'abagore yagurutse mu nkambi ya Minawawo muri iki cyumweru yerekeza ibanki muri leta ya Borno muri Nigeria. Umubare munini w'abana n'abavukiye mu nkambi. Ababyeyi babo bari barahunze nyuma y'uko abarwanyi ba Boko Haram batangiye kurwanira intagondwa za leta ya Kiyisilamu mu 2009. Cassian Tamfo w'imyaka 47 y'amavuko avuga ko umuryango we wahunze mu 2015 ubwo Boko Haram yateraga umudugudu bari batuyemo wa Ngawuro igategeka abagabo bose kwinjira muri uwo mutwe. Cyangwa bakicwa avugana n'itangazamakuru ryo mu karere yagize ati iki ni igihe cyo gusubira iwacu twamaze imyaka 8 muri Cameroon tugiye gusubira mu gihugu cyacu kubera ko gifite amahoro Tamfo n'izindi mpunzi zitahuka ku bushake bashimira igihugu cya Cameroon cyabakiriye itsinda ririmo gutahuka ry'impunzi z'abanya Nigeria niryo rinini rivuye muri Cameroon kuva mu 2021 ubwo 5000 basubiraga iwabo hamaze kwemezwa amasezerano hagati y'ibihugu byombi n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR Cameroon icumbikiye impunzi z'abanya Nigeria 109 harimo 74 bari mu nkambi ya Minawo n'abandi 35 baba mu miryango y'abakiriye.
Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mudukurikire no kuri internet kuri www.voa.com naho kuri Facebook na Twitter mudusanga kuri VOA radio yacu mukanya gato na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari cyuyahere mu Burundi aho ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro ya leta muri icyo gihugu OBER cyafatiriye amafaranga yose ari kuri konte y'ikompanyi yo gutumanaho Econet Wireless Burundi abakora kuri icyo kigo mu kohereza no kwakira amafaranga bakoresheje ntibashobora kubikuza amafaranga yabo iyo kompanyi iheraniye leta miliyari zirenga 88 z'amafaranga y'amarundi na miliyoni 44 z'amadolari ya Amerika Eloge Willy Kaneza
Mwahe yose na mashirahamwe yo kuziganya no kugurana na nta muntu numwe ashobora gutora amafaranga afite muri eco cash kuva ku muhingamo wo kuri uyu wa 2026 kwezi kwa mbere umwaka wa 2023 nagiye muri eco cash no muri banki bambwiye ko atamahera ariho nagarutsuko niyumviriye abantu bahora barangurira amafaranga iwanje muri ubwo buryo bukoreshwa ku matelefone naho naje wemfisa amafaranga yahezeyo numva mpakwa kuzungurirwa hari abantu bahomba amamiliyoni kandi ayo mafaranga kenshi usanga atari ayabo niko bivugwa n'umwe mu bantu baranguza amafaranga biciye mu buryo bw'itelefone butandukanye akorera hagati mu gisagara cya Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi aho babonye hose abatunzwe no gutanga canke kubika amafaranga kuri eco cash urabona ko afite umwiheburo bamwe bararamukanya atakumwenyura agahinda mu mutima Isinzi ry'abantu biriwe gucicara wikuru cha Econet ku murwa mukuru w'ubutunzi umugabo akorera muri karitsiye ya Jabi Bujumbura asanga ingorane hagati ya leta n'abagwiza tunga zitari zikwiye kugira ingaruka ku banyagihugu
ivya leta na Econet rero ho barafise aho babizinanye twebwe rero ikibazo cha tuba victime donc cha tuba mu nkore
mugenzi we nawe yamenyesha kwa gahombo kagiye kuba kenshi abatari bake bari barishingiye ico bakora bikorera amaboko
Namwe boshira ku gufuri nimba bashira ku gufuri na karare ni byimire bisha biza muri twebwe bega twebwe byo cha biherera
Econet rero ni umuhora wa mbere mu Burundi ukoreshwa n'abantu benshi umucuruzi w'amafaranga yarungika mu ntara zitandukanye yasanga izo ngorane zizogira ingaruka mbi cyane ku banyagihugu bo mu mitumba kurusha
uya umuntu ashobora kuvuga ati ndagize ikibazo naha bari he mu byati barira nimero yawe nyene acha yigombora bimeze neza atanu umwanya urinze kuhaca
ku cyamunsi cyo kuri uyu wa gatanu kigo Bert cyasohoye itangazo kivuga ko amafaranga cyahagaritse ku makonte arayakoreshwa na Econet ariko ko yabanywanyi bafise mu buryo bwa EcoCash atakomwa komwe kandi ko beneyo bashobora kuyabikura mugabo mu ngiro siko biri umukenyezi aganiriye n'ijwi rya Amerika ku murwa mukuru wa Bubanza mu burengero atashe imvumure ku muhinga mu kuri uyu wa gatanu
oya bambwiye uko bidakunda ngo byafaranga nye sinzi ntamba
aba bacuruza bamahera bahi Bubanza nabo bemeza ko gahomba ari kose nabo nyeneye ku muhinga mu ntaco bahanovye mu biko bwabo
naze turiko turabikura EcoCash iyo tuyasohoreza batubwiye kuba banke ko batayaduha hariyo seti sami
urumva n'uruhomo runini nyatuko turagiye twebwe dushobora kwiga n'amashuri ugacusanga nta kazi twari dufise kare ikindi kamatirikire kadufasha
ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko byifashe mu ntara zindi ribaza abanyagihugu bo mu ntara ya Gitega irimwo mu murwa mukuru wa politike hagati na hagati mu Burundi
twamaze kubona ko EcoCash yabaye ingorane nyinshi turafise umubabaro mwinshi
amafaranga yacu arugaranwa benshi niho twakura agafu niho twisumamwo muga ukacubona ikibazo kirabaye cusanga bitatworohereza cyane
mu kwa 12 umwaka uheze president Ndayishimiye yari yagabishije kompanyi zo gutumatuma nako avuga ko zinjiza umurengera ariko mu kigaga cya leta zigashikana yimbuza kurahira
telefoni heranye nta kigongwe kimwe nta n'ikigogo kingana n'agatete kasi napi nzogi kuko mugenya amahera y'igihugu atamutahe mwazanye turabe ko mutahe wanyu mutara uronka n'inyungu kugwiza nk'imiliyoni zitanu ubu hari ho rubanza ngiramborana n'ize nzokwibera avoka ku makontra yose yasinywe na leta leta imeze nk'umwana wo mu minere abaroprezante ubu rero leta ikuze yaje leta y'umwana aragiye
sinchuro ya mbere kompanyi Econet igabishwa na leta mugabo niyo jya mbere amakonte yayo ahagarikwa ikigo BR cyanagabishije amabanki n'andi mazu yo kubitsa no kugurana na Econet ifitemo amakonte ku butazoyafata ariwe hazoca riha mu kibanza cyayo kuko hazofatwa nk'umfatanya cyaha umwaka uheze mu kwa munani yindi kompanyi yo gutumatuma nako yarafutswe n'ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ikoranabuhanga mu Burundi IRCT naho Smart Burundi ivuga ko yishyuye amadeni yari ifise agera ku miliyoni zitatu n'ibihumbi amajana abiri z'amadolari y'abanyamerika icyo kigo cyavuze ko arayandi hangana n'imiryango 9 z'amarundi y'ibirarane n'ibihano zatanze mu Burundi ubu hasigaye amasosiyete yo gutumatuma na katatu Econet, Lumitel na Onatel iyo ya nyuma ya gukira leta ikabimaze imyaka ikora bya nk'ibikunde President Ndayishimiye yavuze mu mpera z'umwaka ko iyo biba biva kuri we yosezereye abakozi bose bayo akabasubiriza urwaruka rushomereye abagiriza kubiba inebwe no kutamenya icyo bashaka hamwe no guhonza igihugu ibitigiri bitangwa n'ikigo Ecofin kiraba ibijanye n'ubutunzi muri Afurika zerekana ko Burundi umwaka uheze bwarimo abantu imiliyoni ndwi ibihumbi amajana indwi na mirongo icyenda n'umunani n'amajana umunani na mirongo umunani na batanu bakoresha telefone ngendanwa Eroje Urika neza ijwi rya Amerika.
Muri Republika Demokrasia ya Kongo ingabo z'igihugu zarwanye uyu munsi n'umutwe w'abarwanyi witwa Nyatura abazungu muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru abantu 10 bishwe abandi barindwi barakomereka hamaze arengera na 50 nayo yatwitswe ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Igoma Jimmy Shukrani bakomera
iyo mirwano yatangiye mu masaha y'ijoro ryo kuwa kane rishyira kuwa gatanu intandaro y'iyo mirwano na amakimbirane akomoka ku butaka hagati y'abaturage ba ku gace n'abashumba b'inka nk'uko byemezwa na Bwana Irafasha Matie ukuriye Societe Civile muri Nyamaboko uyu yemeza ko abaturage bo muri Kadahandwa Gasiza ku radio babonye ingabo za FARDC zibasesekayeho bityo zigatwika amazu yabo ariko zirasana amasasu menshi
Nyamaboko ibintu bimeze nabi witwa Major Kongolo uyoboye FARDC ikazinga ejo yaje azana n'abashumba bitwaje ibigwanisho baba ahitwe ukore baraza batwika urusisiro rwa Kadahandwa ndetse na Gasiza aho bita kuri radio ubu ngubu abaturage bahunze nta numwe usigayemo yaje ahageze yarasha abaturage benshi na n'ubu bamwe ntatwari twabona intumbi zabo ariko yaje gutwika n'amazu menshi amazu garenga 340 gose gahiye.
Aba baturage barashinja umuyobozi w'ingabo za Kongo FARDC muri groupe Manyamaboko kuba ariwe wari uyoboye icyo gitero cyatwitse amazarenga 150. Seti Petro Maombi ni umuyobozi watumwe muri utwo duce uyatubwira uko byagenze.
Ikintu kibabaje kandi gikomeye gikorerwa mu territoire ni ukubona hari abantu bambaye imyenda sa y'ingabo ariko ideologiquement ukagira ngo ntabwo bazi cyo gukora. Uri kuza gutrakasa abaturage no kunyaga ibyabo akaba ari bo yariyaho. Tukibaza uwo n'umusirikari wa leta cyangwa n'umwambaro gusa yambaye wa leta ariko afite izindi za ambition. Ama ibikorwa by'urugomo n'ibikorwa bibi akorera muri kariya karere abaturage twabivuzaho igihe kirekire, habwo twibaza n'igituma leta itumva amararamiko y'abaturage ngo nibura wenda imuhinduranye.
Harerimana Ndayishimiye Justin ni umudepite watowe n'abaturage bo muri teritwari ya Masisi ku rwego rw'igihugu. Utwavuganye kuri telefoni ari muri groupe Manyamaboko arimo kubera izo ntambara. Uyavuga ko ababajwe no kubona bagombye kurinda abaturage n'ibyabo aribo babibakuramo.
Ikintu kibabaje ni ukubona umuntu witwa n'umusirikari wa guverinema wakagombye kurengera inyungu z'abaturage n'ibyabo no kubaproteja ariwe uri a la base y'ibibazo biri kuba mu karere. Niho ni kibazo cy'impora ndeklama yuko icyo kibazo cyakagombye gukiranuka ni Major Kongolo aragenda kifatanya n'abashumba abantu nanone bitwaje ibigwanisho bitazwi na leta yamara kagenda kiruka ku baturage mu mirima yabo. Ni ukuvuga ngo buturi kuvuga n'abatwitse insisiro zigera mu nsisiro ine. Batwikira urusisiro rwa Kadahandwa, batwikira urusisiro rwa Gasiza, batwikira urusisiro rwa Kayove, akomeretse abaturage barashwe.
Kuri we ni ngombwa ko leta irangiza ikibazo cy'amakimbirane ashingiye ku butaka akomeje kugaragara hose muri teritwari ya Masisi kuko bikomeje kubangamira abaturage.
Bisabye ngo leta icyo kibazo iciteho. Ndasaba leta yuko mu gico uyu Major Kongolo abaturage bamwikoma, leta igomba kumuhamagaza ikamanza kumwumvisha neza ikamuhamisha ishobora kumujaniriya. Niba atagenda misiyo yo kurinda abaturage, umuntu akaza akamuhereza inka akavuga ati uke rwa rusisiro ndarwirukana ndarutwika, urumva ibyo bintu ntabwo byaba ari ibintu byiza.
Avugana n'ijwi rya Amerika, Major Kongolo Delphin uyoboye ingabo za FARDC muri Nyamaboko ari nawe ushinjwa kuba yarayoboye igitero cyatwitse amazu kikanica abasivile, yagize ati
njyewe ni umuyobozi wa FARDC ngo rero iyo abantu bavuga ngo komanda Kongolo ngo nishe abantu nteka insisiro, ibyo simbyemeranya nabo rwose kuko ubundi bw' ikibazo cyatangiye hari abaje bafite ibyangombwa by'ubutaka abandi ntabyo. Ubwo rero abo twashyize mu mazu yabo nta bafite ibyangombwa by'ubutaka, sindi cy'abo bantu bishingikirizaho rwose. Buri wese uje afite ibyangombwa azabona ubutaka bwe nta kibazo.
Ariko se ni iki mu by'ukuri gitera amakimbirane hato na hato muri teritwari ya Masisi? Nishimwe Rudakubana ayoboye urubyiruko rwo muri groupe Mayakaruba nayo yakozweho n'iki kibazo cy'ubutaka.
Nuko usanga nk'ababyeyi bacu bagiye barahabwa n'abami ariko kuri ubu badafite impapuro ziranga yuko ubwo butaka ari ubwabo, ugasanga biri kuzana amakimbirane ku babahaye cyangwa kuri bamwe bo mu miryango y'ababahaye. Ibyo rero bikazana amakimbirane, ugasanga abantu bari mu mburanyi zidashira, ugasanga ni kwa kuregana kubera ko umuntu umwe yifite akajya kurega wa undi yahaye kwa ifite cyangwa kumurega niko atanifite. Icyo twasaba ubuyobozi ni ukudufasha nka guverinoma yacu igahereza ibipapuro ku bantu bahawe kugira ngo bigaragare neza ko ubwo butaka ari ubwabo.
Ubu tubagezaho iyi nkuru, abaturage bose bo muri Nyamaboko bahungiye mu bihuru, abandi berekeje muri Kibabi na Rubaya aho barindiye icyo ubuyobozi buri bukore. Ikibazo cy'ubutaka muri teritwari ya Masisi kimaze gufata indi ntera aho usanga abahinzi n'aborozi bashyamirana bakicana mu duce dutandukanye tw'iyo teritwari. Jimmy Shukurani bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma.
Tuve muri Kongo tujya mu Burundi. Hashize imyaka 10 isoko rikuru ryo muri Bujumbura rihiye ryari rifite abakozi bagera ku 500. Ibyahiriye muri iryo soko nabyo bifite agaciro ku musaruro wose w'igihugu ungana n'ibice 20%, nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza. Jerry Vendayishimiye aratererije ijisho kuri icyo kibazo.
Iyo soko yadutse mu muriri rashira tokombera n'ibyari mu byose kwigenekerezo rya 27 ukwezi kwa mbere umwaka w'2013 imyaka 10 narumanye ababuriye mu byabo bifumbereje uko batigeze bashumbushwa na kimwe mu byo badandarizamwo nkuko babyiganije rya Amerika abavuganye n'ijwi rya Amerika bahoze bakorera muri iyo soko nkuru ya Bujumbura bavuga ko bagitekewe n'ubwoba kubyababayeho kuko batinya ko namajwi yabo aja habona ngo batagirirwa nabi aho ye barasanzarira hijya no hino mu gihugu bamwe bakagerageza gufundafunda utubabeshaho n'imiryango yabo bavuga ko bababajwe n'uko batigeze bashumbushwa ibyabo byahiye kubw'umutekano wabo badusabye kubahindurira amajwi uku niko babisigura
Hogiza umubabaro mwinshi cyane ishobora kurigisha nk'akaroji nari ifisemo ibitandatwa bya 50 million byose byahiriye mu nari ifise ibibanza bibiri
kuba iryo soko ryarahiye ariko gushika uyu munsi ababuriyemo ibyabo bakaba batarasigura guca rituriye ngo ni ibintu biteye amakenga nk'uko babisigura basaba leta y'u Burundi kubaha umuco ku byabaye hari n'abandi bemeye kutuvugisha ariko banka ko amajwi yabo tuyafata ngo tunayahindure abo nabo bavuga ko gushika ubu batari yumvisha na gato ibyababaye ko umukenyezi umwe muri abo yagize ati jewe nari mu birori by'ubugeni naduze ruguru mu ntara nari mfise ikibanza ndandarizamo impuzu muri iryo soko nahasize umukozi wanje niho numva iyo nkuru mbahagana saa sita zo kuwa mungu naciye ngira ihungabana ngwa hasi byari bibabaje cyane asigura ko ayeho nabi ku buryo no kuronka ico bafungura n'abana bibagora kugeza ubu iyo suko iracara uko yakabaye kuva ihiye ahata bikorwa by'isuku na bimwe birayikoregwa ku munsi w'ejo ishamo rikome gishinze kugwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta byashize ahabona itangazo risaba guverinema y'u Burundi kwerekana neza ico turi isoko nkuru y'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ndetse ikerekana n'ingamba zihari zo gukingira yandi masoko kuko hari nayandi yagiye arasha mu nyuma ijwi rya Amerika ryavuganye kuri telefone n'uburongoye ishirahamwe Oricom Gabriel Rufyiri uku nikabivuga
cyahiye abantu bose barorera abari batungiyemo ibintu bikorera amaboko baratunabura tondera bicatubabaje cyane nuko mu iyo myaka 10 iheze ariko ata muntu yigeze aboneka meme na leta kugira ngo abantu baburiye ibintu ahantu aho zisoko nkuru ya Bujumbura bashobore kwitabwa
Gabriel Rufyiri amenyesha kandi ko mu Burundi uburyo bwo gutegekanyiriza kazoza bukiri nyuma kuko abo baburiye ibyabo mu isoko bari gushumbushwa aha yanaboneyeho kuvuga ko isoko rya Bujumbura rishobora kuba ryaraturiwe
nitugira n'umuco mbere wo kwirinda ibyaduka ibitwita catastrophe naturelle acho kandi mbona ko ari ikibazo gikomeye cyane kuko gusa twe twibaza ko turigwa kuko imvituma zitamenya abayaturira nibyo bikomeye kuko turabizi ni nk'ibi by'ubusuma mu Burundi
naho biruko abadandariza muri iryo soko bavuga ko inzu bakoreramo yari isanzwe na leta kandi ikaba yaranatanga amakori n'ibindi amasoko yose asabwa bityo ko abegukira iryo soko bari gukorana na leta bagatanga indishi ku bari bahawe ibibanza muri iryo soko baba banyagihugu bahombeye ibyabo mu isoko ya Bujumbura n'amashirahamwe basaba kumva ico leta y'u Burundi itangaza kuri iki kibazo ijwi rya Amerika yagerageje kurondera abavugira guverinema y'u Burundi kugira ngo itange umuco kubitegekanyirizwa ico kibanza cyahoze mu isoko kikaba kiri uko gushika ubu aho n'ibisigarira by'ibyahiye bikiharangwa twahamagaye umuvugizi wa leta y'u Burundi na ugwamiye Prosper kuri telefone ntiyatwitaba tumwandikiye ubutumwa bugufi yadusubije mu butumwa bugufi nyene agira ati naco no bivuga ko mu mwaka w'2019 abari barongoye inama nshinga mateka y'u Burundi baragarutse kuri iki kibazo c'isoko nkuru ya Bujumbura yahiye berekanye ku iryo soko ca giciro c'igihugu giteretse mu mugwa mukuru wa Bujumbura inama nshinga mateka yabajije cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu icavuze kugira ngo ico kibanza cubakwemo inyubako y'akarorero isoko rishobora gukoreramo n'abanyamahanga ubutunzi bw'igihugu bukisununura ico gihe cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yishuye ko batararonka abanyamitahe bafise intumbero nziza aho yasiguye ko abenshi baba bashaka kugura ico kibanza akaba yaramenyesheje ko leta nayo yifuza ko ubakwa inyubako rusange y'akarorero izogirira akamaro
Thierry Ndayishimiye uratubabarira inkuru raza kwikomeza amasaha ntadukundiye tubashimira mwese mwari muteze amatwi ijwi rya Amerika.